VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanje Rosine Munezero. Kaze mu biganiro byacu.
Icyo tusaba abategetsi ni barengere ibibazo bafise, ni barengere ingorane zo bafise. Babanze bingire kumuyagi ku muto muto ko twebwe ibibazo biri twebwe iwacu.
Uyu ni umunyagihugu avuga ku kibazo cy'imiduga yabujijwe kurengana ku mupaka wa Gasenyi na Nemba. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC waraye utakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi wa gatatu ni muri w'indwi turimwo. Muri Sudani y'ubumanuko umutegetsi ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri Afrika y'ubumanuko bari bakwiye kurungika inteko mpuzamakungu kubera intambara ya gisibiji. Abategetsi mu gihugu cy'Ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye abantu mu gisagara cya Assam kiri mu buraruko bushyira ubuseruko abantu 12 nibo bapfuye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato. Imbere yaha ariko ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC waraye utakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Muri rusangi ANC iracara imbere mu bibanza by'inama nshingamateka yamara umugambwe wa Nelson Mandela ntiwifashe neza mu matora yaraye abaye. Ababikurikiranira hafi bavuga ko abanyagihugu bafise agashavu kubera ubushomeri ari bwinshi biturire bikaba vyariraye muri leta. Ibiharuro vyavuye mu matora yo mu gisagara cha Johannesburg, igisagara kinini aho muri Afrika y'Epfo hamwe na Pretoria umugwa mukuru, vyerekana ko umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique uri kurafata ikibanza kitari gito. ANC kaba imaze gutakaza cyane inyuma yaho Nelson Mandela Bay itoreye kurongora umugambwe abanywanyi batavyemera. Somadoda Fikeni akurikirana ivya politike avuga ko igitigiri cy'abanywanyi bavuye kuri ANC ataho cyari bwigere kiboneka. Muri Sudani y'ubumanuko umutegetsi ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri Afrika y'ubumanuko bahuye ku munsi wa gatanu bategerezwa kwemeza ingingo yo kurungika inteko mvamakungu muri ico gihugu kubera intambara ya gisibije. President Salva Kiir we yatangaje ko atanteko mvamakungu zizokwiyongera ku basirikare bishira hamwe mpuzamakungu ONU basanzwe baraho muri Sudani y'ubumanuko. Abo basirikare bakaba bashika ku 12,000. Goyoyul aserukira abatavuga rumwe na leta muri Ethiopia namwe nawe avuga ko inteko mpuzamakungu zikenewe kugira zize kububangurukanya abasirikare ba leta n'abasanzwe bayoboka abatavuga rumwe na leta. Abategetsi muri Afrika y'ubuseruko basanzwe bari mu nama y'akarere iriko ibera ya Addis Abeba muri Ethiopia. President Salva Kiir akaba atacitabira iyo mibonano. Leta ya Sudani y'ubumanuko ivuga kandi ko ishigikiye ingingo ya President Salva Kiir yo kuba yaragenye usubirira Riek Machar yahunze imishamirano imaze iminsi aho muri Sudani y'ubumanuko. Abategetsi mu gihugu cy'Ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye abantu mu gisagara cha Assam kiri mu buraruko bushyira ubuseruko abantu 12 nibo bapfuye. Ubutegetsi buvuga kandi ko abantu 15 bakomerekeye mu gitero cyabaye kuri uyu wa gatanu mu gisagara cha Korja kiri ku birometero 220 mu burengero uva mu gisagara Guwahati. Abo bagwanyi bari benshi bakaba kandi bateye amagrenade asambura amazu yo kudandarizamwo atatu. Ubutegetsi butuma urutoke abagwanyi b'umugwi Bodo. Umwe muri abo bitwaje ibigwanisho yarashwe, abajejwe umutekano bakaba bakiriko barahiga abasigaye. ibiro vy'ubuserukire igihugu c'uburusiya bwahakanye ibirego bivuga ko umwe mu bakozi babwo yoba yarashe umusuma kuri uyu wa kane hafi y'ikibuga c'inkino igipolisi ca Rio muri Brazil catangaje ko icegera c'uwuserukira uburusiya muri Brazil yatse inkoho uwo musuma acarayimwicisha abarusiya bakaba bahakana ico cegeranyo mu itangazo ibiro vy'uwuserukira uburusiya bwasohoye bavuga ko batatahuranye abarusiya bakavuga ko atamukozi n'umwe wabo araregwa kuba yagwanye ngo biherere mu bwicanyi ibiro by'userukira uburusiya iriyo muri Brazil bivuga ko atamukozi n'umwe wabo afise ikigwanisho bikavuga kandi ko atari umukozi wabo aregwa muri ubwo bwicanyi kubera izina ry'ubutumwa ko urutoke risa n'iry'abanyabraziliya kandi ko abakozi bibiro by'userukira uburusiya aho iriyo bose ari abarusiya bafise n'amazina y'ikirusiya Fethullah Gulen umugabo atumwa ku rutoke n'igihugu cha Turukiya ko afise uruhara mu gikorwa cyo kugomba guhiri ku butegetsi bwa president Recep Tayyip Erdogan muri Turukiya ariyamiriza ugwandiko rwo kumuhagarika rwasohoye na Turukiya mu kwezi guheze Fethullah avuga ko ubutungane muri Turukiya butigenga ko ugo gwandiko rwo kumuhagarika ari kamwe mu karore ari akandi karorero ku buryo president Erdogan ari umutegetsi atwaza igitugu Fethullah avuga ko ugo gwandiko rudahindura uburyo abona ubwo butegetsi Fethullah arahakana kandi ko ataruhara yigeze agira muri ico gikorwa cyo kugomba guhiri ku butegetsi bwa Turukiya ku itariki 15 mu kwezi guheze president Erdogan yavugiye mu nama y'abagwizatunga yabereye i Ankara ku mugwa mukuru wa Turukiya kuri uyu wa kane ko azogwanya yivuye inyuma ibikorwa vy'umugwi yise uwiterabwoba vya Fethullah Gulen gushika ubu abantu barenga 600 bakaba barahagaritswe mu kazi bagirizwa kuba bafise uruhara muri ico gikorwa co guhirika ubutegetsi abarenga ku 270 barahitanywe n'izo ntureka abandi benshi barakomereka I programa radio yacu tibashikiriza imisi yose kuri radio incuti ya bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'America FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice bitatu n'ibice 995 n'ibice 2 mushobora kandi kudukurikirana mukoresha adresse yacu ya email radio yacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com mushobora no kudukurikiranira kuri Twitter radio yacu Amakuru yo mu karere tuyahere ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda ingenzi zari mu miduga yabujijwe kurengana umupaka wa Gasenyi na Nemba bagize ingorane nyinshi bamwe bavuga ko bacerewe ku buzi bariko bagenda ko abandi nabo bagira ibikibazo cyo kunguruza imizigo yari mu miduga bajemmo bavuye kurangurana cyane cyane mu gihugu cy'u Buganda abanyagihugu basaba abategetsi kurengera ibibazo bafise ku nyungu z'umunyagihugu ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
Aho twashika ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu gihugu cy'u Rwanda cyo mu Kirundo hari imiduga ibiri yunguruza abantu iya mbere yari yishira hamwe East African Car ryo mu Rwanda na Horizon yo mu gihugu cy'u Buganda amakuru twahawe n'igipolisi kigenzura uruja n'uruza ku mipaka PAF nuko gushika imbere ya saa 6 kuri wa gatanu imodoka z'amashyira hamwe Volcano na East African Car arizo zari zizwi ko zitemerewe kujabuka canke kwinjiza abantu n'ibintu mu Burundi Orizo yasani amaze kwizera ko igiye kwinjira vyayihindukiye ko inyuma y'isaha 6:30 abari muri iyo modoka baciye bajabuka urubibe n'amaguru bagana imiduga mito mito bita kagongo yatezwe kubashikana mu gisagara ca Kirundo imyidogo yari myinshi kuri bo kuko bari barisha amatike abashikana ibujumbura bitatworoheye twaronse ubushobora kuvugira kuri mikro yacu no mukongomani yariko agana igisagara cha Uvira muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo.
Menano tout s'est bien passé, on a bien voyagé, arrivé à la frontière, on a fait le
kwa kizurugendo neza dushitse ku mupaka twakoze ibikenewe byose dusabwa mu nyuma batubwiye ko turindira kugira badusake niho twahava tumenyeshwa ko tutabandanya ingorane no ko yaba ujejwe imiduga canke abakora ku mupaka batatubwiye ivyo ari byo.
Et là nous sommes bloqués. Moi personnellement dans mon cas, je devrais faire les
transits. Nari konja ibuvira muri Congo sinari nateguye kurara ibujumbura amafaranga ngiye gukoresha ntiyari mu nteguro eka nakazi kari kanjanye karacegwa kuko nategerezwa kurara ibuvira.
Je devrais faire ma mission à Uvira.
Uwo mukongomani ati ibivugwa mu miryango yo mu bihugu byaka karere sivyo bikogwa.
Effectivement c'est un problème.
Ningorane kuko bavuga ngo ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko bakavuga CPGL bakavuga umunyedigembe wo gutembera ku banyagihugu turibaza igituma havugwa amajambo aresha nkayo.
Bon je ne sais pas
c'est quoi. Turamenye ingorane zashitse zarizo ntawuzi ko ari imodoka yagize ikibazo cyane ko ari ingorane ziri mu bategetsi bakorera ngaha. Abari ko bagana mu gihugu cy'u Rwanda bari benshi cyane ku bituro by'amashyira hamwe y'imiduga yunguruza abantu Volcano na East African Car mu Kirundo bafashe imiduga bazi ko ibatura ku mupaka nabo nyene agashavuka ari kenshi
mu byukuri twavuye ubujije ngo batuze neza badushika uhereye imbere y'igihe mu migambi twatuze batutegereza kuja kwa mu Rwanda ngo nijoro ku munsi wa gatatu twumvise ko imiduga ziva mu Burundi ziva ubujumbura zishika zigarukira mu nzira zishika ku mupaka n'ivyo byo ku mupaka twavyumvise ko nyene ni twatuze ko zigarukira nga kuri agence tukaregera ku mupaka deja rero burani ngone dufise amasaha arenze iyo tuja ituze ko twaba tugenda icyo ni kibazo dufise kandi sije twa twiteza kutubona
uwo munyagihugu ati abategetsi ni barengere ibibazo bafise ku nyungu z'abanyagihugu
icyo cyose abategetsi ni barengere ibibazo bafise ni barengere ingorane zo bafise bamaze ngiye kumya gihugu muto muto ko twebwe ibibazo biri twebwe iwacu dufise urubanza turatudashitse ejo ni tuzange bizo tuzogira tugenda ndavye tubuzi ko wasaba ko bomenya ingo ibomenya umunyagi huko kwakeneye kwidegenzya kwishara no kwizana akafata rugendo kuyiwe agashika iyo yagwambiriye kushika mu gitondo ku masaba ya rupangiye
ata gafuye ntagakira uwo ni wo mwibutsa wacibwa n'abatwara abantu mu mamodokari mato mato bita probox na kagongo bakaba bawuca kubera bahatoye akoyoko mukoronka abantu benshi bunguruza babakura ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo babatwara ku mupaka kuri bo yabaye nk'amarembo yugurutse kuko bataheruka kuronka abantu nk'abo bunguruza bakaba baheruka kubaronka mu gihe hari kwaca abantu benshi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka uheze mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Aho rero hari ku mupaka u Rwanda n'u Burundi ku ruhande rw'u Burundi mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yagendeye uwo mupaka nyene ku ruhande rw'u Rwanda imemba turi kumwe kuri miko kugira tubwire uko yabibonye. Tabita mwiriwe.
Mwiriwe neza hozine.
Uwo tubwiraga Tabita ku ruhande rw'u Rwanda uko wabonye ku mupaka vyifashe.
Ku ruhande rw'u Rwanda n'u nyene ndacahari hari imodoka zikamyo zibiri imodoka y'ishyirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu yitwa Horizon yarive mu Uganda batumenyesheje yuko abari muri iyo modoka kuva saa yine zo mu gatondo ariho bashyitse kuri uyu mupaka wa Nemba Gatenyi bashaka kugenda mu Burundi ariko babankiye kwinjira mu Burundi. Hanyuma hari n'abandi bantu rero hari imodoka ya East Africa iri neza neza ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda nayo yaje gufata abantu abavuye i Burundi baje n'amaguru bambutse n'amaguru bashikanye ku mupaka ku ruhande rw'u Burundi n'imiduga y'amavoatiri za probox ibashikana ku mupaka w'u Burundi hanyuma baca barambuka baza n'amaguru kugira baze gutanga imodoka ya East Africa yaje kubatora. Ariko rero izo modoka za East Africa zari zifite abantu benshi cyane ku buryo hariho abakiriya bamwe bavuye basigara ku mupaka bataronse imiduga ishobora kubunguruza bamwe bahisemo gufata amapikipiki abandi basaba amarifti abandi ubu baracari ngaho ntibazi ingene bari bubigenze ingene bava ku mupaka kugira ngo bashobore gushika iki hari nabandi batumenyeje yuko ngo bakiri ku ruhande rw'u Burundi aho tuze tudashobora gushika.
None imiduga wabonye irengana byoroshe ni nkiyihe?
Imiduga irengana byoroshe kandi na no kuva Kigali gushika ngaha ku mupaka wa Nemba Gatenyi nahuye n'imiduga myinshi cyane ifite amaparati iparati z'indundi iri kwirava ku ida mu Rwanda ariko imiduga y'abantu basanzwe ya miduga bita mu Gifaransa y'aba privé nuko y'aba particulier nukuvuga umuduga w'umuntu kugiti ciwe atari umuduga ukora urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu ariko imiduga isanzwe ikora muri hamwe yunguruza abantu n'ibintu nta numwe ushobora kurengana ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda aho je mperereye ariko iyo miduga yoyo y'abantu kugiti cabo irarengana
None imiduga iri ngaho ku mupaka iyo yitwara abantu n'ibintu yoba yagumye ngaho irindiriye uruhusha rwo kusura kwinjira canke yasubiye inyuma.
Oya umuduga uhasigaye ni umuduga wa w'ishyirahamwe ryitwa Horizon niyo iri kubera yarivuye mu Uganda abantu baracarimwo n'ibintu byose rero ubu bahagaze ngo bararindiriye yuko bashobora kubaha uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi ariko kuva mu gitondo byanse n'urongoye iryo shyirahamwe rya Horizon yavuye arava i Kigali arizera kugira ngo aze gusaba ariko bamubwiye ati ibyo ntibishoboka byavuye mbonye tubiri i Kigali ariko imodoka iracari ngaho.
Abanyagihugu mwaganiriye bari mu miduga bari mu ruja n'uruza harabo mwaganiriye bakubwiye iki babyifashemo gute babifata gute? Basabiki
abanyagihugu twaganiriye bavuga yuko ubwa mbere na mbere bararushe cyane kuko bamwe bavuye i Bujumbura sambiri yo mu gatondo ngo bamwe bari bavuye mu hiri wabo sambiri yo mu gatondo imbere ya sambiri bazi ko bagendera imiduga ya sambiri baca bavuye i Bujumbura saa yine harabashoboye kuva i Bujumbura sambiri ariko bashika ngaha mu masaa 11 n'igice saa 12 aho bashitse ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hanyuma bavuga yuko barushe cyane kuko hari hariho ngo n'ikibazo cy'uko umukuru w'igihugu yarari mu Kirundo nukuvuga ngo hari amabariyeri menshi kandi babahagaritse n'amasaha menshi bica biterana rero niyo ngorane yuko bashyitse mu Kirundo mu Kirundo ku mujyi wa mu gisagara cya Kirundo bakabahagarika bagafata iyindi miduga hanyuma umva batanze n'amahera menshi kuko kuva mu Kirundo gushika ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi baciye basubira kwirihira nukuvuga ngo ku itike bahora bariya yuko kuva i Bujumbura 15,000 gushika i Kigali bayirishe bageze mu Kirundo basubira kuri ibindi 5,000 byo kuva mu Kirundo gushika ku mupaka hanyuma abo abatashoboye kuronka ingene iyo miduga ya East Africa ibatwara baciye basubira kwimenya ingene bava ku mupaka gushika i Bujumbura gushika i Kigali muri Antunga abavuga yuko rero bararushe cyane bagasaba impande zose ko ari zibiri u Burundi n'u Rwanda boroherezanye bumvikane ati igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu bivukana ni bamwe ati ntiwumva rero uko kuntu imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda iri kwiratosekara bagasaba impande zose rero mu bya politiki kuraba ingene iyo migenderanire yosubira kuba mishasha bagasubira kuba nk'abavukana nk'uko byanze kuva kera.
Yego mbega aho ku mupaka hari abajejwe intwaro uba wahabonye baba bariko barakurikirana uko byifashe hari abo mwaba mwaganiriye
abajejwe intwaro bo ku ruhande uruhe
u Rwanda
abajeje ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo twashoboye kuganira urabona ni mu gisata cy'igipolisi bo basi kugira ikintu na kimwe batubwiye baduhaye uruhusha gusa rwo gushobora gufata amakuru y'ibyo turi ko turabona ariko nta kintu na kimwe bashimye kubivuga ko.
Yego urakoze cyane Tabita ugira umugoroba mwiza ahuri
ndabakenguruke namwe ruzindi.
Yego
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundo mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro byacu kuri uyu wa gatanu urwanda rwahimbaje umunsi umuganuro no umunsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu mu ntara mu karere ka Nyanza mu ntara y'ubumanuko n'inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
mu mujyi wa Kigali kimwe n'ahandi hirya no hino mu gihugu byari biteganijwe ku munsi w'umuganura wizizwa mu midugudu gusa batuye mu mujyi wa Kigali siko bose babyubahirije hari bamwe batigeze bihuza ngo batange imisanzu yabo yabafasha kwizihiza uyu munsi bamwe bahise bafata uyu munsi nk'ikiruhuko babonye cyo kuguma mu ngo zabo abandi bikomereza imirimo bavuga ko badafite ubushobozi bwo kuba babona umuganura
kingenzi rugana mbega muri rusange urabona ibyo baganura ntabi hari ajyaga bahurira bagateka nk'ibiguri abantu bakarya ariko urebye nta kintu yari mbega muri make
umuganura ntago nabashije kuwujyamo kubwo naye muri gahunda z'akazi nyine hano ku isoko ariko no kuvuga ngo rero nyuma y'imirimo umuntu yajya kureba nk'akantu kakagaje
ganura ikintu gendeba kiza n'uguhura tukaganira ntacyo nganura ko ntahinga ntagiri umurima ngo ndahinga navuga se ngo ndaganura ikigaje ubuguzi bira bibiri by'ibitoki ndagenda ndibyo ureba nyine ni mu mugi n'ubukene gusa
yewe yee murugo turaganira ibyo dusanzwe turya kujyana mbaraje muri botiki
nubwo hari midugudu minshi itigeze yiziza umuganura mu mujyi wa Kigali hari n'indi midugudu yihuje abaturage babasha gushaka amafunguro ya kinyarwanda nk'ibigori gusangira umutsima ndetse n'abandi bahisemo guhuza ubushobozi basangira ibinyobwa bya kizungu madame Murekatete Patricia umuyobozi w'umudugudu wa Nyange wo mu murenge wa Masaka yabwijwe rya Amerika uko bateguye uyu muganura
Twarabanje dusansibiriza abaturage tubabuka umunsi w'umuganda tugenda dushaka umusanzu mu baturage buri muntu uko ashoboye niko yatangaga mu buryo bw'iminywere twateguye icyo kunywa ariko nta nzoga za kinyarwanda zirimo
ibiribwa
turabifite dufite imigati bateguye n'ubunyobwa twebwe ubundi igikorwa cya mbere nyirizina cyari cyo kwizihiza umuganura mu rwego rw'umudugudu ni ukuvuga n'umuntu utarufite icyo atanga twamushishikarije ko ahubwo ariwe wabanza kuza mbere
umunsi w'umuganura ku rwego rw'igihugu wizijwe mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo minisitiri w'umuco na siporo wacu Julienne niwe muyobozi wari wagiye kwifatanya n'abaturage bo muri aka karere ka Nyanza yasobanuye icyarangaga umuganura wo hambere
ni umunsi ugaragaza kwiyorosha no kwicisha bugufi kw'abakurambere bacu cyane cyane hagati y'abayobozi n'abayoborwa kuko ari umunsi w'umwihariko umwami yagombaga gusangira na rubanda akaba ari we ubazibanira ni umunsi wasubiza amaso inyuma tukareba umusaruro twagezeho tukawishimira ni umunsi wo kubaka ubumwe bukomeye mu muryango hagati y'ababyeyi n'abana ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange ni umunsi ariko wo gufata ingamba
insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twubakire ku muco twiteza imbere umunsi w'umuganura wabaye ikiruhuko mu gihugu hose Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
arakoze Assumpta Kaboyi turabandanya ibiganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika ubu naho reka twumviza akaririmbo kumuririmbyi The Ben Habibi
Habibi, come close, sweet, yo, mukire. Ese wabuzu ko wanzonze mami. Hey, nukuri singiri ho. Hoya nje sinibuka. Ukona baga onara kumenya. Tariki yari nyingi imitima ya huraka yeah. Hoya hoya nacha kunwara shishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ichizo yose nabibone ye muri you the one. Kujiri chongi, I don't know that. Kukuba baz, I don't know that. Kureba ban, I don't know that. I don't know that. Reba nawe, siga yensa nawe. Gupfa nabi, nukubaho nagufite. Ndagufa na, wowe kipemfana. And you know I never lie.
Ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse muri make amakuru avugwa hijya no hino ku isi. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC warayitakaje cyane mu matora y'intango yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Muri rusangi ANC iracara imbere mu bibanza by'inama nshinga mateka yamara umugambwe wa Nelson Mandela ntiwifashe neza mu matora yarayabaye. Muri Sudani y'ubumanuko umutegetsi ari mu mugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko abarongozi bo muri Afrika y'ubumanuko bahuye ku munsi wa gatanu bategerezwa kwemeza ingingo yo kurungika inteko mvamakungu muri ico gihugu kubera intambara ya gisibije. President Salva Kiir we yatangaje ko atanteko mvamakungu zizokwiyongera ku basirikare bishiramwe mpuzamakungu ni basanzwe baraho muri Sudani y'ubumanuko. Abo basirikare bakaba bashika ku 12,000. Abategetsi mu gihugu c'Ubuhindi batangaje ko umugwi w'abantu witwaje ibigwanisho warashe abantu mu isoko ryuzuye abantu mu gisagara ca Assam kiri mu buraruko bushira ubuseruko. Abantu 12 nibo bapfuye. Ibiro vy'userukira igihugu c'Uburusiya bwahakanye ibirego bivuga ko umwe mu bakozi babwo yoba yarashe umusuma kuri uyu wa kane hafi y'ikibuga c'inkino. Chuti namwe bakunzi b'iradio ijwi rya America biganiro twabateguriye kuri isaha bigarukiye aha turabakengurukiye. Ndakengurukiye kandi bagenzi bacu bagebegeranije amakuru hijya no hino mu ntara z'u Burundi n'u Rwanda. Ndashimiye kandi Fatu Alimasi Karara yabyegeranije hamwe na engineer Justin Tweet. Amakuru mwashikirijwe nanje Hozine Munezero. Ndabashimiye ndabipfuriza umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.